Kia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Murumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Uri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Ihuriro rirwanya ikwirakwizwa ry'ibirwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga bigari ryareye ritangiye ubukangurambaga bwo kurwanya ikoreshwa ryabyo, cyane cyane muri iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya virusi ya corona.
Ibi by'agakinyizo canke igikenye cyo mu ngo n'imiryango birashobora kuvyara amabi ava ku bigwanisho bicira umuriro. Ni mu gihe kandi abagore n'abana nabo aribo bazi ubwa mbere mu bantu bahitanwa n'amabi akomotse kuri ibyo birwanisho.
Uwo ni Jean-Claude Sinzinkayo uyoboye iryo huriro. Mu Rwanda, Pierre Damien Habumuremyi wahoze ari minisitiri w'intebe ejo kuwa kane yagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru ahakana ibyaha by'ubuhemu ashinjwa. Naho muri Congo, ubutegetsi burashinja impunzi z'abarundi kwifatanya n'imitwe yitwaje intwaro. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya nyuma yavugwa hirya no hino ku isi. Aloys Bigirimana niwe waduteguriye makuru yo hirya no hino ku isi, umwanya no wawe.
Urakoze Geoffrey, turayahera kuri iyi nkuru ku Burundi. Ibisigarira by'abantu 12,643 nivyo umurwi severe ujejwe kunwanisha abarundi umaze kwegeranya kuva mu mwaka w'2018 hagenywe abakomiseri bashasha bawugize kugeza ubu. Eloje Werika neza aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Ibisigarira bimaze gutorwa nka byose ni iby'abarundi bishwe mu 1972. Urwimo rw'ico gihe rwahitanye abahutu benshi kurusha abatutsi. Intara bimaze gutorwamo ni Gitega, Mwaro na Karusi, hagati na hagati hashira ubuseruko, Bujumbura, Bubanza na Rumonge mu burengero bushira umanuko, Ngozi mu buraruko na Makamba mu manuko. Bwana Ndayicari yamenyesha ko ubu igikorwa cihutirwa rwutohoza intandaro y'amaguma atandukanye Burundi bwaciyemwo habanje ya 1972.
Tugiye kubandanya gutohoza ukuri ku byateye ubwicanyi bwo mu 1972, cyane cyane duhereye hariya ku manuko bw'u Burundi aho bivugwa ko ariko bwazananye. Turasubiye guhamagarira abarundi bose canke n'abanyamahanga bafise ico bazi ku bwicanyi bw'ikibunga bwahembuye abarundi muri iyo myaka umugwi severe ukorerako.
Kuri uyu wa gatanu umugwi severe urerekana ibindi binogo bibiri bishasha vy'ahitwa Nyambeho, kimwe cegereye komine Giheta, ikindi komine Gitega, hose hakaba ari mu ntara ya Gitega. Ica mbere catowemwo ibisigarira vy'abantu 204 mu gihe ca kabiri casanzwemwo 115. Eroje Urika neza, Ijwi rya Amerika.
Mu karere ibitigiri vyamaze kwandura umugera wa Ebola mu ntara ya Equateur mu burengero bwa Republika ya Demokrasi ya Congo byararenze ivyico gihugu caronse mu mwaka w'2018 muri iyo ntara nyene. Umuyobozi wa OMS mu karere ka Afrika, Dr Matsidiso Moeti, yavuze kuri uyu wa kane ko biteye impungenge kuko iyo ntara imaze kubonekamwo abanduye Ebola 56 mu gihe mu 2018 bari 54. Dr Moeti avuga ko bitoroshe kwirwanya muri iki gihe kubera ubukene bw'amafaranga bwatewe n'ikiza cya COVID-19 cyaje gusongera isibe. Igihugu cya Uganda kuri wa kane cyaratanguye gupima umugera wa corona ku bashinga amateka 426 hamwe n'abakozi babo. Uganda imaze kuronka abantu 150 bamaze kwandura, ariko nta n'umwe arahasiga ubuzima kuva mu kwezi kwa gatatu uwo mugera utanguye kwigaragaza muri ico gihugu. Abashinga amateka bavuze ko bahisemwo kwipimisha kuko bama mu manama n'abanyagihugu babatoye.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Amashirahamwe aharanira uburenganzira bw'abakenyezi muri Sudani asaba ko abakenyezi baserukirwa mu nzego zose za leta harimo na baburamatari nk'uko biri mu ibwirizwa shingiro ryifata kibanza. Ayo mashirahamwe y'abakenyezi ya politike na ya societe civile arenga 10 yavuze kuwa gatatu ko abakenyezi bagize uruhara runini mu myerekano yakuye Omar al-Bashir ku butegetsi mu mwaka uheze kandi ko bakwiye kubishimirwa. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS risaba ko intambara muri Afrika zihagarara kugira amareta n'abajejwe magara y'abantu bashira ingufu mu kurwanya ikwirakwira ry'umugera wa corona. Afrika imaze kuronka abantu barenga 600,000 bamaze kwandura COVID-19 hamwe n'ibihumbi 14 umaze guhitana. Ibihugu bitari bike ku mugabane wa Afrika nka Burkina Faso, Nigeria na Mali bihanganye n'intagondwa zishingiye ku idini rya Kiisilamu mu gihe ibindi nka Sudani y'umanuko biri mu ndyane zishingiye ku moko. Ubutegetsi bw'i Vatikano kuri wa kane bwarasohoye igitabo kirimwo ingene abarongozi ba Ekleziya Katolika bazotorera umuti ibirego by'abakristu basambanijwe n'abajejwe kubarongora mu nzira y'Imana. Itorokanizo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press yashikirije ko hafi ibirego 4,500 bifatiye ku gitsina muri Ekleziya Katolika byatanzwe muri Amerika muri uyu mwaka imbere y'ukwezi kwa gatandatu. Icyo kinyamakuru kivuga ko Ekleziya Katolika muri Amerika yahaye hafi $2,000,000 z'amadolari amadiyoseze 40 yitwariwe kugira shumbushe abakorewe ibyo byaha mu myaka iheze.
Urakoze Aloys Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Ihuriro rirwanya ikwirakwizwa ry'intwaro nto mu karere k'ibiyaga bigari MIRPD mu magambo ahinnye y'Igifaransa ryatangiye ubukangurambaga bwo kuzirwanya cyane cyane muri iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cya COVID-19. Ubwo bukangurambaga buzamara iminsi ine bwatangiriye muri Uganda ejo kuwa kane buzabera mu bihugu bitanu bya Afurika y'Uburasirazuba na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Per Claver niyo nkuru nibyo atubwira.
Inzego z'umutekano mu gihugu cy'Uganda zemeza ko zimaze kwakira amadosiye arenga 400,000 y'amatati yo mu ngo n'imiryango yabaye kuva mu kwezi kwa kabiri ikiza cy'umugera wa corona kimaze kwibonekeza. Muri izo harimo gusuma ubwicanyi, gufata abagore ku nguvu no kunyuruza abana. Inzego z'umutekano zemeza ko hagiye harakoreshwa n'ibigwanisho bito bito bicira umuriro. Ni kambi impunzi na Kivare iri muri cyo gihugu nayo nyene ntiyasigaye inyuma. Umwe mu mpunzi z'Abarundi arongoye abandi yabwijwe ijya Amerika ko hari abagabo batari bake bataye abagore babo bakaja kwironderera ubuzima mu bisagara. Yamara haribonekeza n'abagore bataye abagabo kubera ubukene bwatewe n'ikiza cy'umugera wa corona catumye abantu badasubira gusohoka ikambi kugira baje guca ingero nk'uko izo mpunzi zibivuga. Hakiyongera ko rero ubusuma n'ubwicanyi bubera muri iyo nkambi. Impunzi zitatu z'Abarundi ziramaze gutugwa ibiziga atawuzi uwabishe kuva mu kwezi kwa kabiri. Aha hose bamwe mu mpunzi berekana ko akoreshwa n'ibigwanisho bito bito. Urunani rugwanya ibyo bigwanisho bito bito mu karere k'ibiyaga binini MIRPD, Mécanisme pour l'initiative de la recherche de la paix et le développement mu Gifaransa, rubona ko ayo mabi ari menshi kandi ko yagiye aribonekeza no mu bindi bihugu. Rumenyesha ko aricyo gituma rwatangura isekeza ryo kugwanya ingaruka mbi zikomoka ku ikoreshwa ry'ibigwanisho mu ngo n'imiryango muri iki gihe cy'ikiza cy'umugera wa corona. Jean-Claude Sinzinkayo atwara urugoro nani MIRPD.
Bose bategetswe kuguma mu ngo, ivyo vyatumye abantu badashobora kuronka umwimbu na mikoro make hamwe n'ubukene mu buzi bwa misi yose kandetse no mu bidandazwa. Murumva ko kandi yindi ngaruka ari uko abantu batari bamenyeranye kwirigwana umunsi ku wundi, no kuvuga nka hagati y'umudamu n'umushingantahe wiwe n'abana baharurana kw'amakosa. Ivyo vyose rero biri mu vyatumye ico gikenye co mu ngo ciyongera. Tuvuge ko harimwo nibiboreza ibiyayura mutwe, kuko ivyo onye haraba binwa mu kwidoroga bibaza ngo nukugira ngo biyo bagize ibibazo biriko birazanwa naka karanda.
Iryo sekeza ryatanguye kuri uyu wa kane ribera mu bihugu bitandatu arivyo Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzania, Kenya na Congo. Mi RPD ryafadikanije n'ihuriro ryo ku isi rihuza abagwanyi b'igwanisho bito bito, Raison d'Action Internationale sur les Armes Légères mu Gifaransa. Ayo mashirahamwe asaba abategetsi batwara ivyo bihugu kudafata minenegwe izo ngaruka mbi zikomoka ku kiza c'umugera wa corona zishobora gufata intumbero y'umutekano muke.
Tukaboneraho guca dutera kamo rero amareta ko vy'ukuri yogerageza gutunganya imigambi yihutirwa izofasha abantu kugira ngo bashobore kumenyera ubuzima budasanzwe bagiye kwinjiramwo inyuma y'iki kiza ca corona. Ishobora kuzana umwimbu vuba vuba na cyane cyane nk'imigambi ijyanye n'uburimyi n'ubworozi bize bishobore gufasha mu ngo n'imiryango. Ikindi twokongera ko nuko imanza z'ubugeni n'izindi bohindura uko bahora bazikora kugira ngo uburyo bahora bakoresha bugabanuke rwose, bareke gusesagura ko vy'ukuri murabona yuko iki kiza cya corona kizosiga imvune itari nto mu bijyanye n'ivyo butunzi. Ibi vy'agacinyizo canke igikenye cyo mu ngo n'imiryango birashobora kuvyara amabi ava ku bigwanisho bicira umuriro. Ni mu gihe kandi abagore n'abana nabo aribo bazi ubwa mbere mu bantu bahitanwa n'amabi akomotse kuri ibyo bigwanisho.
Muri Josekeza hariko harakwiragizwa n'udutabo turimwo impanuro zitandukanye n'ingendo zikwiye gukurikizwa n'abanyagihugu kugira ngo birinde ayo mabi.
Iyo depriya izokwiragizwa mu mice itandukanye kugira ngo abantu babone ukuntu bo kwihanganira ibibazo turimo. Nanone musanzwe muzi neza yuko ibibazo byazanywe na corona ntibiraba umugabo, ntibiraba n'umugore, nibibazo twese byadushikiye giturumbuka. Ari naho haho tuvuga tuti nta numwe yogakwiye gufata ingaruka mbi ziko zirazanywa na corona ari iz'ubukene cyangwa mikoro make ngo zihave zimutuma aza gukoresha cya gikenye mu rugo iwe.
Mu kwezi kwa kane uyu mwaka umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yari yagabishije ko amareta atandukanye ku isi yo hagabira kuko ikiza cy'umugera wa corona gishobora guteza umutekano muke. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Rokoze Pierre Claver Niyonkuru, tuje muri Republika ya Demokarasi ya Congo aho ubutegetsi bushinje impunzi z'Abarundi ziba mu nkambi ya Lusenda mu burasirazuba bw'icyo gihugu gukorana n'imitwe yitwaje ibirwanisho iri mu ntambara mu misozi miremire ya Minembwe na Kamombo. Ibi byatangarijwe mu nama y'umutekano idasanzwe yateraniye mu Rusenda iyobowe n'umuyobozi wa segiteri ya Tanganyika, nk'uko tubibwirwa na Vedaste Ngabo, umunyamakuru wacu mu burasirazuba bwa Congo.
Nyuma y'amakuru amaze iminsi anyura ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu maraporo atandukanye y'amashyirahamwe yigenga akorera muri teritwari ya Fizi, avuga yuko muri inkambi ya Rusenda hari abagwanyi bakorana n'imitwe y'inyeshamba z'abakongomani ya Gumino na Mayimayi imbere y'abaserukira impunzi n'imbere y'abasungusungu ndetse n'imbere y'abayobozi ba sekiteri ya Tanganyika. Inzego zishinzwe umutekano za rejima 3,305 ikorera Mboko zavuze yuko hari Abarundi bamaze iminsi bafatirwa mu mitwe yitwaje ibigwanisho, bavuga yuko baba bavuye mu nkambi ya Rusenda. Muri abo harimo abagwanyi bane bagisiga bafatiwe Kabumbe, bavuga yuko bari bavuye mu nkambi ya Rusenda. Abandi batandatu nabo bafatiwe Swima tariki ya 13 y'ukwezi kwa gatandatu mwaka wa 2020. Aya makuru yuko hari impunzi z'Abarundi zo mu nkambi ya Rusenda zifatirwa mu migwani maze iminsi ibera Kamombo na Minembwe yemezwa n'umuyobozi wa sekiteri ya Tanganyika John Mulondani. Umuyobozi userukira impunzi z'Abarundi muri iyi nkambi Emmanuel Ntirampeba atangazwa yuko batewe impungenge n'uko inkambi yabo yicara ishinjwa gukorana n'imitwe yitwaje ibigwanisho kandi atari byo.
Haba umuntu wo muri societe civile ari izintuze zidaharanira intuze za politike batwemeje yuko mu ikambi habamo abarobere. Haba abashinzwe umutekano mu manama bagiye bagira hatandukanye bakavuga ko mu ikambi dushikira abagwanyi cyangwa se abantu bagira nabi. Ariko ibyo rero nk'umuntu ufise ubuzima ufise intuze uragira ubwoba ku mwanya wari wose ushobora gusanga ikambi bomowe mu buryo go koreta ishora gufata ingambi katwirukana canke ugasanga nabandi bantu barateye ikambi mugwe bwo gukonona. Ariko byukuri abantu bafise ubwoba mbere hari nabo bishika ukumva iyo byakomeye babwiwe amakuru baronse amakuru mbere no kuja gusaba indaro hanze y'ikambi bakagenda. Twe rero kubwa twerekanye neza yuko kubwo ayo makenga twashatse guheza yuko by'ukuri inzego zijeje umutekano zokora ibishoboka byose bari bamwe bafashwe ari nk'abagwanyi babazane babacire imanza ngaha imbere y'impunzi zose natwe tubone by'ukuri ko ari impunzi zafashwe kuko natwe turafite amakenga kuko twe ubwaciye turabanye tubona twese turi ngaha impako hari impunzi zafashwe izo nazo twosanga ari impunzi zafashwe tuzitera ibyatsi hama tubwire nabo bandi bose bo bafite ico cyumviro naho nyene bakiveko kuko twebwe ubwacu tuziko turi impunzi tutaje kugwanira igihugu ca Kongo canke se tutaje kugira imigwi igwana ngaha
mu rwego rwo kurushaho kubumbatira umutekano w'impunzi umuyobozi uhagarariye komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri FIS Jole Mupepe yavuze yuko impunzi zerekana ayisha ibigwanisho mu nkambi izahabwa idolari 50 takoze nubwo biruku zimwe mu mpunzi zari muri iyi nama y'umutekano zisanga bamwe muri abo barundi bitwa ko ari abagwanyi bashobora kuba ari abahinzi baba bafatiwe mu mirima iyo bagiye guhingiririza kugira ngo babone ibyo bagaburira abana Claude Kubwimana yari muri iyi nama y'umutekano
Senere yaratugiye ko tutogenda kure inkambi ariko mu gihe tugumye hano mu nkambi abana biriko biboneka ko bariko barapfa n'abantu bakuze bishwe n'inzara bigatuma rero umuntu agaba hano mu inkambi nyavuze ati reka mpfume ngenda sinzi niyo ndoye aho nza gusanga akazi niho ndagakora kugira abana ndebe ingene nobacungura yamara gushikaho hari gihe inzego z'umutekano zaho hantu zimufata zamaze ati wowe urinde akavuga ati gende umurefije mugabo bivanye nuko aka karere turimo bama bavuga yuko ari karere kagoye cyane mu bintu by'intambara kuva kera bamara kumufata bagaca bavuga ati urumuroberi ukorana n'abaroberi kazomva bari kure bazabara informa ngo twafashe umuroberi kandi yavuze ko ari umurefije avuye mu nkambi ya Rusenda kandi atari ibyo ariko gusa yaragiye kwirondera icyajya mugabo kuko hari hamamezire severe ayaba inzego z'umutekano zifata mu gihe ziba ziri mu bihe bigoye by'intambara bikeboneka yuko umurefije yarabirimo ariko nta munsi n'umwe turabona bazinye umurefije ngo yafatanywe ikigwanisho kuba twinjira muri no nkambi iyi ni imyaka 5
bamwe mu bayobozi b'imitwe yitwaje ibigwanisho ishinjwa gukorana n'impunzi z'abarundi zo mu Rusenda bahakana aya makuru Colonel Shakanyamusaraba ni umuyobozi wa Gumino
aho kontororanjewe njye bakarere ndimo akongenzura tambunze mfite z'abarundi
ku Rwanda rw'umutwe w'inyeshamba zo mu mayimayi nazo zihakana gukorana n'impunzi z'abarundi ahubwo bashinjiza impunzi gukorana na Gumino na twigwaneho nkuko byemezwa na General Bwira Mutetezi Kibukira uvuga nuko n'uyu munsi abo bagwanyi bateye mu gipupu Vedaste ngabwo kubwijwe rya Amerika mu rusenda w'umutara kivuye
urakoze Vedaste
Banywanyi bijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 69 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 294 kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 351 99 85 Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve muri Repubulika Demokarasi ya Kongo tujye mu Rwanda aho uwahoze ari Minisitiri w'Intebe Pierre Damien Habumuremyi ejo kuwa kane yagejejwe imbere y'urukiko rw'ibanze rwa Kacyiru aburana ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bumurega icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye n'icyaha cy'ubuhemu. We yahakanye ibyaha byombi akekwaho kuba yarakoze mu mwaka wa 2019 ari umuyobozi wa kaminuza yashinze ya Christian University of Rwanda. Asumta Kaboyi yari mu rukiko.
Ubushinjacyaha nibwo bwahawe umwanya kugira ngo buvuge ibyo bushinjaho Umuremyi busobanura ko umukurikiranwe w'icyaha cyo gutanga sheki zitazigamiwe n'icyaha cy'ubuhemu bwavuze ko wa Umuremyi nka perezida n'uhagarariye kaminuza ya Christian University of Rwanda hari sheke zigera kuri 6 zifite agaciro ka miliyoni zirenga 170 yagiye aho abantu banyuranye bajya gushaka amafaranga muri banki bagasanga nta faranga afite kuri konti ye cyangwa ya kaminuza. Ubushinjacyaha buvuga ko wa Umuremyi hari isoko rya miliyoni 12 n'igice yatanze ryo kugura mudasobwa 20 rwemeza mirimo agasabwa gutanga ingwate ya miliyoni 10 ariko nyuma yo kugemura ibikoresho ntiyasubijwe ingwate yari yatanze ntiyanishyurwa amafaranga yari yakoreye. Ubushinjacyaha bwavuze ko rwiyemezamirimo yishyuye miliyoni 5 gusa ntiyasubizwa n'ingwate ye ingana na miliyoni 10 yari yatanze. Aha akaba ariho bahera bavuga ko Habumuremyi yakoze icyaha cy'ubuhemu. Ubushinjacyaha busobanura kandi ko Habumuremyi mu bugenzacyaha no mu bushinjacyaha atigeze ahakana sheke yagiye atanga, ndetse ko yemera ko nta n'amafaranga yari kuri konti. Ubushinjacyaha bukemeza ko Bwana Habumuremyi yavugaga ko bitari ngombwa ko izo konti zigira amafaranga, kuko sheke yazitangaga nk'ingwate mu byo bita mu Gifaransa garanti. Habumuremyi ahawe umwanya wo kwiregura, yavuze ko abo bakoranye bose yaba bo yatse amafaranga yaba bagemuye ibikoresho kuri kaminuza bose bagiranaga amasezerano agaragaza uburyo azagenda bishyuramo. Yasobanuye ko yongeye kwandikira ba rwiyemezamirimo bakoranaga abasaba ko bakongera gukorana andi masezerano, kuko atari yabashije kubona ubwishyu kubera icyorezo cya COVID-19. Maitre Kayitare Jean Pierre, umwe mu bunganira Habumuremyi, yabwira ukibuka ko Habumuremyi yakwiriye kurekurwa, hanyuma ubushinjacyaha bugasigara bukurikirana Christian University of Rwanda, kuko ari amafaranga yose atayashyiraga mu nyungu ze bwite. Yasobanuye ko nta kintu na kimwe kigaragaza ko Habumuremyi yari afite ubushake bwo gukora icyaha. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko bigaragara neza ku ishuri ari ibya Habumuremyi, kuko afitemo imigabane ingana na 60%, umuhungu we akagiramo 30%, naho umuyobozi wa kaminuza akagira 10%. Bivuze ko kuba ari umunyamigabane mukuru bisobanura inyungu yari afite mu gutanga izo sheke, bityo bumusabira kuba yakurikiranwa afunzwe by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30 mu gihe bugikomeje iperereza. Habumuremyi yasabye urukiko ko rwamurekura agashakisha uburyo yakwishyura ababereyemo amadeni. Yavuze ko iyi kaminuza ifite aho yatanze ingwate muri banki, kandi umwenda usigaye muri iyo banki akaba ari muto cyane. Yasabye urukiko ko rwamurekura akajya kugurisha iyo ngwate yari yaratanze muri banki, akishyura banki amafaranga yari asigaye, akishyura n'abandi bose abereyemo imyenda. Yabwiye umucamanza ko ibi byashoboka mu gihe yaba adafunze, bityo ko mu gihe yaba afunzwe nta myanzuro y'inama y'ubutegetsi yabaho. Habumuremyi yavuze ko atari umuntu wo guhunga ubutabera, yaba ari ubushinjacyaha cyangwa ubugenzacyaha igihe bwamushakishaga bwaramubonye kandi yijyanye. Yavuze ko pasiporo yifitwe n'ubushinjacyaha hamwe n'ubugenzacyaha, ndetse na telefone ye bayitwaye. Uyu wahoze ari minisitiri w'intebe Habumuremyi yanongeyeho ko afite uburwayi bw'umutima, kandi ko afite ikibazo cy'ijisho bamubaze, ndetse akaba yagaragaje impapuro zo kwa muganga ku buryo agomba gufata umuti umunsi ku munsi. Yavuze ko ijisho risaba gukora isuku cyane, kandi aho afungiye iyo suku ikaba itagaragara. Byongeye kandi yagize ati habazwe ijisho rimwe, kandi asabwa kuzajya kubagisha irindi, bityo ko mu gihe cyose yaba afunzwe ibyo byose bitashoboka. Maitre Kayitare yavuze ko Habumuremyi nk'umuntu wagiriwe icyizere n'igihugu kugeza ku mwanya wa minisitiri w'intebe yari akwiye gukurikiranwa adafunzwe. Yavuze ko kumufunga ari ukwimana amahirwe yo gushaka amafaranga yo kwishyura abo kaminuza yayoboraga ibereyemo umwenda, nabo ubwabo bikaba ari ukubima amahirwe yo kwishyurwa. Ubushinjacyaha bwavuze ko kuba Habumuremyi yaragiriwe icyizere n'igihugu bidakuraho ko yakurikiranwa, bwashimangiye ko ahubwo ibyo yakoze bitari bikwiye ku muntu w'umuyobozi, aho bwavuze ko busanga ari ibintu bikomeye kuko abarimo gukoresha icyizere yagiriwe n'igihugu mu nyungu ze bwite. Ubushinjacyaha bwavuze no ku ngingo yo kurekurwa kuko arwaye, busobanura ko muri gereza abantu bavurwa. Bongeyeho ko Habumuremyi yarezwe kuva mu kwezi kwa kane uyu mwaka agahabwa igihe gihagije cyo kwishyura ntabikore, rusobanura ko arekuwe ubu atari bwo yabasha kwishyura. Nyuma yo kumva impande zombi, urukiko rwavuze ko ruzatanga umwanzuro ku gufungwa cyangwa gufungurwa by'agateganyo kuri Bwana Habumuremyi Pierre Damien ku itariki ya 21 z'uku kwezi isa kumiza nimugoroba. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banyonyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibarajishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu, canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira +1 2 0 2 4 4 1 icenda, icenda, gatatu, rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ijwi rya Amerika rabategura ibiganiro bitandukanye ku bibazo bitari bike. Ubu tugiye kubagezaho ijambo ry'ibanze risobanura imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Marawi irashyize ibonye umukuru w'igihugu mushya nyuma ya gahunda z'amatora zamaze amezi 13. Kuwa 23 z'ukwezi kwa gatandatu gushize, umuyobozi w'abatavuga rumwe n'ubutegetsi Lazarus Chakwera yatsinze ku majwi arenga 58 itora ryasubiwemo ahigitse Peter Mutharika wayoboraga icyo gihugu. Amatora ya mbere yari yabaye mu kwezi kwa gatanu kwa 2019, Perezida Mutharika yavugaga ko ariwe wayegukanye ku kinyuranyo gito cy'amajwi. Nyamara Bwana Chakwera wamukurikiraga mu majwi yatangaje ko habayeho uburiganya ndetse ajurira urukiko rwa Marawi rushinzwe kurinda iremezo ry'itegeko nshinga. Uru rukiko rwabonye ibihamya by'uko hari amahinyu yabaye muri ayo matora, maze mu kwa kabiri k'uyu mwaka wa 2020 rutegeka ko hagomba gukorwa ndi. Marawi ibaye igihugu cya kabiri ku mugabane wa Afurika gishesha amatora y'umukuru w'igihugu bitewe n'amahinyu mu byayaranze nyuma ya Kenya yabikoze uko mu 2017. Umunyamabanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Bwana Mike Pompeo akaba yarashimye uwo muhate wo kwimakaza ubutegetsi bugendera ku mategeko na demokarasi byaranze amatora yo muri Marawi.
Ati abaturage ba Marawi batoye Lazarus Chakwera nka perezida wabo mushya. Ni ubugira kabiri gusa urukiko ku mugabane wa Afurika rutesheje agaciro k'ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yaranzwe n'amahinyu. Ni ku nshuro ya mbere kandi mu matora asubiyemo hatsinze umukandida utandukanye n'uruhande rwari rwatsinze mbere. Mu by'ukuri rero ni amahirwe adasanzwe ku baturage bakiriya gihugu.
Perezida Chakwera yise itorwa rye insinzi ya demokarasi n'ubutabera. Mu ijambo rye nyuma yo kurahirira inshingano yasezeranyije kutishyira hejuru y'amategeko. Mu magambo ye ati ibi bivuze ko nk'uko biteganywa n'amategeko nzajya ngaragaza imitungo yanjye yose buri uko umwaka utashye. Nzajya kandi nitaba inteko nshinga amategeko mu rwego rwo kubazwa n'abaturage uko nshyira mu bikorwa inshingano. Nzasaba kandi ubutegetsi nshinga amategeko kugabanya ububasha bw'umukuru w'igihugu no kongerera inzego ubushobozi kugira ngo zikore mu bwisanzure. Izo zirimo inteko nshinga amategeko n'urwego rushinzwe kurwanya ruswa. Aya ni amahirwe adasanzwe mu mateka kuri Marawi yo kubaka ahazaza harangwa n'iterambere, gukorera mu mucyo ndetse n'ubwisanzure.
Iryo ryari ijambo ry'ibanze risobanura imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Arabavuga ngo sinakunda umuntu